Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabara mu kije nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri aka gatondo ku munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Aloise Bigirimana.
Uraze kubera guhabwa ibintu ukaje tumujyango abantu bakomotse bakubaka amazu n'abazo abantu bubatse amahitaje hajye bataye amahitaje uyu asere n'ibitamurigwa aho bari rero no munsi barahantu binyegeje.
Uyo ni Perezida Nkurunziza mu gihe yari kasozera igikorane yaramaze indwi aremesha. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turi abashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mwaramutse neza Alphonse, umwanya ni uwawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse neza Royize, mwaramutse neza mwese muriko murakwirikira iradio Ijwi rya Amerika. Ku munsi wa mbere Amerika yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wari w'abakozi. President Barack Obama yawuhimbaje amenyesha ko yasinye urwandiko rutegeka abakoresha gutanga akaruhuko kajanye no gukikwa n'amagara kw'abakozi 300,000 yabwiye abanyamasendika bo mu gisagara cya Boston ko yasinye urwo rwandiko kuko abo mugambwe wa Republika bagumye basa n'ababangamira abakozi b'Abanyamerika. Yongeye ati Amerika kiri mu bihugu byifashe neza mu butunzi ariko ko abakoresha b'Abanyamerika badatanga akaruhuko kabakitswa n'amagara canke akaruhuko k'ubuvyeyi. Ati hari abakozi bakaronka n'ivyo cane cane bakora n'ubuzi bwa leta. Ati ariko imiliyoni 44 z'abakozi bakorera amakompanyi y'abikorera ibyabo cane cane kandi banishye bakorera amahera make ntibaronka ako karuhuko. Aho karuhuko rero koza kokurwara koza gafasha abakozi bakitswa n'amagara canke imiryango yabo kubandanya babaho. Urwandiko rero rusaba amakompanyi akorana na leta guha agakonje ko kurwara n'imiburiburi iminsi 7 mu mwaka kuva mu mwaka 2017. President Obama yasabye kandi n'amashinga mateka n'inkuzo amateka ko yotora itegeko ryotegeka amakompanyi yose arenza abakozi 15 ko ryaha abakozi aho gakonje. Abafise amashirahamwe mato mato bavuga bati icyifuzo cha perezida cyari ciza ariko bizogora ingene tuzobandanya turi abantu badashobora gukora. Leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere kandi yarasabye leta y'ubugiri kwaka uruhusha iyo leta yahaye Uburusiya bwo gukoresha ibibuga by'indege zigana mu Burusiya muri Siriya. Umuvugizi wa leta y'ubugirigi yaramenyeshe ko bariko bariga inkingo bafata amakenga ya leta zunze ubumwe za Amerika atera abamenshi mu gihe hari amaraporo avuga ko Uburusiya buriko buragwiza uburyo bwa gisirikare muri Siriya kandi na President Putin we nyene akaba yaravyemereye ko hariho uburyo bwa gisirikare afashije Siriya harimwo abamenyereza ubuhinga bwa gisirikare. Yaravuze kandi ko atabasoda ategekanya kunika muri Siriya uwo ni President w'Uburusiya mbere ko ariko aragerageza gusaba amakungu ko yokorana kugira arwanye iterabwoba n'ikumirana rirangwa muri Siriya. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry mu ndwi iheze yaravuganye na mugenzi w'Uburusiya kuri ico kibazo aramubwira ko mu gihe ivyo byo bari byo byoza guhindura isura y'ingwano yo muri Siriya ubuzima bw'abataco bazira bugahungabana impunzi kongerekana kandi n'abariko barafasha mu kurwanya iterabwoba y'aba Islamic States bagahava banacanamwo. Ku munsi wa mbere igipolisi ca Hongriya ciriwe kirarwana n'ingene cotunganya igitigiri c'impunzi zashaka kwinjira ziciye ku mupaka wa Serbia. Igipolisi chatanguye kurobanura abarushe cyane canke aboneka ko bafise agahinda kenshi babashira mu bibanza byo kuruhukiramwo mu gihe bari baruhutse bari bavuye bururutse mu gari moshi iva kuri Serbia muri Serbia ibashikana ku rubibe rwa Hongriya. Aho hari mu ntumbero yo kubafata amakanda imbere yuko binjira mu gihugu benshi ariko ntibabikunze kuko baciye bafata ibarabara ribajane i Budapest ku murwa mukuru wa Autriche n'amaguru. Mu byo batinya harimo kwiguca Hongriya kiriko kirahindura politike mu bijanye n'impunzi aho gitanguye kurobanura abahunze kubera umutekano muke w'ibihugu byabo canke abahunze ubukene byotuma mbere impunzi zikwamye zishobora gusubizwa muri Serbia iyo zaje ziva. President w'Ubufaransa François Hollande ku munsi wa mbere yarasabye inama yohuza abaperezida b'ibihugu bine. Uwo ni François Hollande nyene, Angela Davis w'Ubudage, Vladimir Putin w'Uburusiya na Petro Poroshenko wa Ukraine. Iyo nama yoba ari yo kurabira hamwe ingene amasezerano y'amahoro hagati ya Ukraine n'intara yo mu buseruko ishaka kwiyonkora kwigenga ijikwe n'Uburusiya ariko nyirayo masezerano ariko arashigwa mu ngiro.
Urakoze Alphonse ku makuru heje kudushikiriza. Turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere ku nkuru zivugwa mu Burundi. Perezida Petero Nkurunziza ashinga intahe ku mpinduka zagiye ziraba muri politike y'u Burundi n'ingene yagiye arabisohokamwo. Hari mu gikorane cyatunganijwe n'umuryango wiwe, igikorane yasozereye ku mpera z'indwi irangiye imwumba aho bita mu byegwa bya Ngozi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yari yahishikiye.
Gushikara hiriye gusubira kurongora Burundi, Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yagwanye intambara nyinshi na shetani mbere no gushika ku munsi agenwa n'umugambwe we SNDD-FDD ngo abuserukire matora y'umukuru w'igihugu.
Bashaka kubwira neza yuko tuja muri ryakoraniro badutora mu mugambwe kugira ngo duserukire umugambwe matora. Ikibazo cy'umukuru w'igihugu nagize intambara ikomeye cyane muri jewe. Satani yaramaze gupanga ngo tandike kizoshoboka mu Burundi muno mwaka wa 2015. Ibi byatanguye cyane cyane tutarushaho amategeko muravyibuka nabye gatoye ejo amategeko ajanye n'umugwi ujeje w'amatora washigwaho ugwanywa. Iryo tegeko abatushiraho n'umugwi ujejwe ukagwanywa, uwo mugwi washiraho abandi babasabikira mu makomine yo mu ntara bikagwanywa, twatangura kwandikwa ngo zimya byose ufuta byose nta kintu na kimwe ugiye kuraba naho byaretse abisara n'ikibanza cyangwe ikiringo cy'iwacu kuko iyo aba ari ikiringo byose byari kugenda neza bitatataguye ataragera.
Umukuru w'igihugu ati umugambi wo kugwanya amatora wagiyemo iterabwoba ryinshi n'inguvu z'amafaranga.
Kwari ko Satani yarabyumvise yarateguye ibindi bace bakora umuvurungano ukomeye cyane kuri abantu batatagura isentare ijejwe kubahiriza ubwira shingiro. Turazi intambara bagwanye babandi bamye bavuga barabirutse inyuma ubufise umutwe woroshe yaguye mutego. Noneho ati rero yuko umutego wari wabaye wavuye, reka rero ibizeje kwemezwa nace ntwara dosiye hariya buri babandi baje gutunganya amatora ndayijana guyishikanayo ntibihagije kubera ngo yemezwe n'ikindi kintu. Ubwo yari yishikayo baca bateze undi muvurungano babagenze kwa kundi nyene barabaje umutima barabakongataza amafaranga iterabwoba turabica tugira gute kwa kundi. Nababwira bambwira ati turaguha ibintu bintu bivemo uraze kwemera guhabwa ibintu ukaca tumuryango abantu bakomotse bakubaka amazu arabazo abantu bubatse amahitaji hake bataye amahitaji uyu asere n'ibitamurigwa aho bari rero no munsi barahantu binyegeje ibaze kuva mu mugisha w'Imana watujyana kubikwa mu kibiriti.
Umukuru w'igihugu yaragarutse mu ntaya yiwe ku myerekano yabaye ayiroresha ku mugambi wo guhirika ubutegetsi, umugambi avuga ko umuryango wiwe wari waburiwe n'Imana biciye mu ndoto z'umwana wiwe w'umuhererezi.
Abantu bagendereza neza ibintu naho byasa bisane na gatonya n'ibindi bijyanye n'ikiringo kuko inyuma yaho gatoya mu kwezi kwa gatanu icyari kinyigeje inyuma y'ibyo bintu byose cyaciye kiboneka cyabaye igiki. Uko cyabaye gikomeye nuko babandi twari gatubona biruka twagiye twabona umwanya mutonya none batakiruka bari hejuru y'imodoka z'ingwano ukibaza ibyo bintu ko byaje ukabibura. Ya tariki ya 13 ibirageze ababwira neza ibyagiye kuba wa mwana uhare wacu muhira Imana yari yamukoresheje akabitubwira mu kwezi kwa kabiri byagiye gushika tugaca amezi atatu tusenga turi ku mavi.
Umukuru w'igihugu aravuga uko yashitse mu gihugu inyuma y'ugushaka guhirika ubutegetsi bwiwe.
Hanyuma rero Imana iba hafi yanje muri ayo marushwa muri izo ngorane wanashaka ikostime zose chini hatwambara amakostime n'amakaruvati kunye rimwe na rimwe reka ikintu cya mbere kwaje gukora amakoti gukora n'amakaruvati no kurunda impuzu ziciriritse cyane za bitanu zihuta baraziga hasi hejuru bazimpigira cyane yambara kwa kuri kwa kera twende Imana ibana nanje muri ukajoro moja mbili nashikanye aho nshika naraje ndiyizira ndaza sanga muhira reka akatana habari niyambaye n'inkofero na twaduzo twa bitanu ndakubwire kurinda shike muhira kugo ubushobozi bw'Imana twari turi imodoka tutarenza abantu aba naje imodoka kimwe n'abantu batatu
aratunga gatoke ibimenyesha makuru byo hanze kuko byahengamiye kubaga izimyerekano
twarabwiye baje bagenza ari baje baturutse hanze babenyesha makuru ibimenyesha makuru bikomeye cyane ndabwiye ati ribasha hano hantu ni byiza cyane ko mwagiye kumurika tuyatunza turabajyanye n'ubumwe hajya ari kumwe n'abajane geno hino ingo tujane kuko n'amakaritsi n'amakaritsi atanu ijo kimwe n'imitumba ku mitumba gize cyacu cyo Burundi ibihumbi bitatu na bibiri sigure imitumba itanu irimo ingorane mugabo ibyo bimenyesha makuru byerekana yuko Uburundi bwose buri ko buraka haba ndabati jewe ndiko ndiyamamaza nariho turiyamamaza inkwe ndabajane tuze kubereka umwana ashaka n'impunzi nyinshi ndagiye mu Kirundo ndabati tuje mu Kirundo nze kubereka abahunguzi barege ibihumbi icumi nibaje ndabati tugende Nyanzarake abereke nakire ku murango riva abarundi bene wacu bariko baragaruka bashika ibihumbi cumi na bitanu bari mu kwezi kwa gatanu kwa kane ndabati inkwe ndabajane ndabereka abarundi muraba mahoro aho kwangana baranga tukobera mashini abonye ko barakoze
ivyo umukuru w'igihugu gashikiriza biri mu gice cya kabiri cintahe yashinze ico kuva agenwa ngo aserukire umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu gushika no munsi ingozi ijambo sekonda rurinze ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda umwana yaraye yishwe na se wiwe amuziza ko yamwivye amafaranga amajana atatu y'amanyarwanda ibyo byabereye mu karere ka Gatsibo aho mu Rwanda ababibonye bavuga ko aragahomera abunwa inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
yamukubise urunu yayisaruka ikibumbe cy'amaraso bas noneho ubwo arazamura gera ari uwo mwana yari yacanze sinamenyaga uburyo bw'uwo mwana aha mutwara kuko uwo muhungu nge sinari namuzi ni nabwo bwa mbere nari mubonye
yaramarira agahinda nakumira ku batuye mu kagari ka Matungu rigatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo twasangaga bashyingura umwana w'imyaka icumi bavuga ko yishwe na sumubyara amujijije ko yamwibye ibiceri bitatu kimwe kijana ikindi kijana n'ikindi kijana mu mafaranga y'u Rwanda ukekwaho kwiyicira umwana wari mu maboko ya polisi we na muramu we abaturanyi babashinja gukubita Kwizera Bosco kugeza apfuye se w'uyu mwana wishwe akubiswe yari yaratandukanye na Mukantirenganya Safina nyina wa Kwizera Bosco ababibonye babwijwe irya Amerika uko byagenze kuri uyu wa gatandatu
ubwo ngubwo ndaza turazamuka tuzamutse tugeze mu nzu dusanga aziritse iminyuro ibintu by'imigozi hose hose mbese hose bamuziritse nubwo dusanga yapfuye yarangije nibwo bamukorakoraga basanga yarangije yakonje kare uwo mwana rero yari yambaye n'ubusuwo muhungu amuzamura
Mukantirenganya ubyara Kwizera Bosco n'agahinda kenshi yabwijwe irya Amerika kuko yamenye amakuru y'urupfu rwa muhungu we
none rero nagiye kumva bara umuyobozi arampamagaye ati umwana wawe umugabo wawe yamwishe amushishije amafaranga 300 yakuye ku bihumbi bine hatu umwana amafaranga 300 yarayafashe arayarira kubera ikibazo cy'inzara atubwabanye ko bari bumukubita ahungira ku baturanye ahuye ngiye ku baturanye atubwo ngubwo yakoze iki ati hari uwundi mugabo wagiye kumuzana ku baturanye amushyikiriza se niko ise kumufata ngaramukubita paka umwuka ushizemo
Esther Imana ihoza mukase wa Kwizera Bosco nawe yasaga n'uwaguye mu kantu avuga ko se w'umwana n'ubusanzwe yamuhanaga mu buryo budakwiye igihe yabaga ari mu makosa
yarasanzwe amukubitira mu nza akinze yarangiza akamukuramo ari muzima umwana nkamuhendahenda nkamubwira nti nukwihangana isaba guhana yarakubyaye sinigeze mfata akabo inkoni ngo nkubite umwana wa mukeba wanjye n'umunsi umwe umwana twabanaga twamaranye imyaka ibiri w'umukobwa utari wuzuje imyaka icumi yarinze atanu nta kintu mpfuye nawe kandi nawe si yari uwanyu
abaturanyi basanga ibyabaye bidakwiye kandi bitari ibyo kwihanganirwa
njye no kumufunga gusa mba numva bidahagije ku bwanjye mba numva baba bamuzanye ababyeyi tukamuha amasuka tukabica
mu muhane by'intangarugero ku buryo n'uwabitekerezaga ahita abireka kuko ibi nagahoma munwa nta n'ahandi hantu biri yaba ari n'umugabo ukeneye kujya kubita n'umugore bigezaho abireke n'abagore ngo bica abagabo nabo babireke kurwana koko ntago ari wo muti ntago ari byo bikemura ikibazo birahaba n'uko babihisha barabakubita bya mufiririzo uretse ko babihisha
ubuyobozi bw'akagari ka Matunguru mu karere ka Gatsibo habereye ubu bwicanyi buvuga ko amakimbirane mu miryango adakabije kugeza ubwo yabyara impfu busanga ibyabaye ari ishyano bugasezeranye ingamba Bwana Emmanuel Musonera ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Matunguru
umuntu kuba yishe undi amafaranga amuje amafaranga 300 ni ishyano nanjye nishano kuko sinavuga byari sanswe ingamba mfite nizo kubwira abaturage batuye muri kariya kagari nkoresha amanama ahoraho mbabwira ko bya bintu atari umuco w'abanyarwanda kuko gufata umwana ukamwica ntago navuga ko ari ikintu gisanzwe kizwa n'ikintu kigaragara ko ari ikintu kigayitse ngiye kubishyira mu nteko rusange gushyiramo n'imidugudu ababitekereza n'abajyaga babikora mbere cyo ko ibyo byose ari ubugome budakwiye babireke mu buryo bazajya bigaragaza babyigisha na bagenzi babo baturanye kuko kiriya kintu kiramaze gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane muri ako gace kandi kigatera ingaruka zitoroshye kandi mbi.
Polisi mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo ntitwashoboye kubabona ngo baduhe ishusho rusange ku bibazo nk'ibi mu ntara y'iburasirazuba. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda ishyize imbere gahunda zirimo izwi nk'akagoroba k'ababyeyi aho abagize umudugudu bahurira bakungurana ibitekerezo ku bitagenda mu miryango batuyemo. Ni gahunda igaragara nk'igikeneye gushyirwamo ingufu ukurikije amakimbirane ya hato na hato agenda agaragara mu miryango akabyara n'impfu. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika igatibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi abacuruzi bo mu Rwanda bavuga ko itegeko rihana abadakoresha kamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga amatagisi warikoze wogira ngo yari agamije gukura abadandaza benshi ku mirimo yabo. Ariko aba bacuruza barashima ko ikibazo leta yakibonye ikaba yaratunganije ibiganiro byo guhindura itegeko. Inkuru twateguriwe na Asumta Kaboyi.
Abacuruzi bavuga ko itegeko rihana abadakoresha kamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi warikoze wagira ngo yaragamije gukura benshi ku mirimo yabo. Bakaba bishimira ko iki kibazo cyabo leta yakibonye, inzego zinyuranye zikaba zaratangiye kuganira kuri iri tegeko. Itegeko rihana umucuruzi udakoresha kamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi ryasohotse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2015. Abacuruzi bavuga ko ibihano bahabwa mu gihe hari abadakoresha neza aka kamashini bikarishye. Iri tegeko rihanisha umuntu udakoresha aka kamashini miliyoni 20 ku muntu ufite igicuruzo cya miliyoni 400. Umuntu kandi ufite igicuruzo cya miliyoni 50 ahanishwa amande ya miliyoni 10, naho umuntu ufite igicuruzo cya miliyoni 12 ahanishwa igihano cya miliyoni 5. Aba bose bakaba ari ababa bagaragaje kudakoresha aka kamashini neza. Ku ruhande rw'abacuruzi bavuga ko iri tegeko rikoze nabi nubwo ari rishya ko rikwiye guhinduka byihuse.
Chiffre d'affaires ya miliyoni 20 ku mwaka ijyana umuntu muri TV kandi miliyoni ugumye uyizunguza ucuruza yayagezaho. Bikaba rero tutibaza abantu bakoze iryo tegeko kugira ngo kuvuga ngo umuntu ufite utunze ucuruza miliyoni imwe umuce miliyoni 5 cyangwa 10 ni ibintu bitumvikana. Ikindi kintu gikomeye kirimo nuko no kwibeshya biboko. Nuwibeshye bamucaye amafaranga. Ikindi giteye agahinda nuko naho waba arifa giteye y'ibihumbi 15 cyangwa 20 kubuca miliyoni 5 niko bimeze, niko itegeko rikoze. Rero nta nubwo tujya tubivuga mvuga ko ikibazo ari abakozi ba Rwanda Revenue, ikibazo ni abakozi itegeko.
Aka kamashini kaje kareba abacuruzi bose biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro kagitangira gukoreshwa, benshi bagaragaje guseta ibirenge mu kubyitabira. Aho ibintu bigeze ubu hari abamaze kukishimira, ariko hari abandi bakivuga ko ubucuruzi bakora budakeneye kwifashisha iyi mashini.
Ibyo mashini twe tubona nk'ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi none baratubwira ngo dutunge ibyo mashini tutayikeneye. Mu by'ukuri ntayikenewe, nabo barabona ko tutayikeneye. Nk'ubu twari twarabandikiye tubabwira ko tubasaba exoneration, baratwexonera. Baduha exoneration yagomba kuzarangira muri 2016. Twatunguwe no kubona dushyize ku rutonde rwo kuvuga ngo exoneration ikuweho. Ese impamvu bari bayiduhaye ivuyeho? Impamvu twari twatanze ni iyo kwikuraho yo kutwexonera. Dukora amasoko ya leta, ntabwo turi abadetaye. Amasoko ya leta dukorera kuri kontra, aho twakoze akazi badukata imisoro. Uyu munsi rero ukibaza gukora fagitire 3 mu mwaka bakagurisha iyo mashini ugiye kubika mu guta zakoresha kandi ranahenze bimbanze iki? Twe tubibona nk'ikibazo.
Ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko kitazava ku mugambi wacyo wo gushishikariza abacuruzi gukoresha izi mashini. Abacuruzi bagera ku 16 nibo biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro. Muri bo 9,000 byamaze kwitabira gukoresha akamashini. Rwanda Revenue ivuga ko izakomeza gahunda yayo n'abasigaye nabo bagakoresha akamashini kugira ngo birinde ibihano bigera ku bacuruzi batagakoresha kandi bakagombye kugakoresha cyangwa se bagakoresha bagakoresha nabi. Ibi bihano bihabwa abacuruzi badakoresha utumashini uko bikwiriye, abacuruzi bemeza ko bibagiraho ingaruka zirimo no gutakaza imirimo yabo. Nubwo nta bushakashatsi bw'abahagaritse akazi kubera gucibwa amande aremereye burakorwa, Bwana Gashayija Juste uhagarariye icyiciro cy'abacuruzi bakora iby'ubukorikori yemeza ko hari benshi mu bakoranaga bahagaritse imirimo yabo.
Nubwo ngo abantu bamaze gufunga mu bucuruzi ni benshi, ntabwo ari bake rwose, ni benshi. Uko niba guciye amafaranga udafite icyo ukora ni ukwiruka. Ariko rero mu by'ukuri koko si ibintu mbona bifasha Rwanda Revenue, si ibintu bifasha ubucuruzi mu Rwanda, kuko iyi tegeko ririho ibihano bikomeye ni itegeko ryogeza ruswa. Kuko abantu n'ababishyira mu bikorwa si abamarayika. Aravuga ati areba ukuntu akanga abantu ngo arebe ikintu bakuraho, kandi ni itegeko rituma abantu badatekana mu mutwe. Ukudahana ni icyaha, ariko niyo uhana umunyabyaha ukamuhana igihano kirenze icyaha yakoze birutwa no kutamuhana, nibyo bibi cyane.
Ikibazo cy'amande acibwa abacuruzi n'itegeko riyashyiraho biherutse kugarukwaho n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, Bwana Tusabe Richard, ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko inzego zibishinzwe zatangiye kuganira kuri iki kibazo.
Kabara none nashidikanya yuko inzego zibishinzwe zose ukurikije umurongo wa Perezida wa Repubulika yatanze barimo kuganira kugira ngo barebe ese koko ibihano birahanditse. Nibarasanzwe yanditse sifitiganya ko tubazagaruka twari uko twabiganira twagira ibyo duhindura amategeko.
Nubwo iri tegeko rishyiraho ibihano ritaramara igihe, abacuruzi benshi bagaragaje ko ribabangamiye, ariko nanone kubona ubisobanura ufata amajwi ntibyoroshye. Abo twaganiriye hafi ya bose bangaga kwerura ngo bavugire kuri mikoro ya Radio Ijwi ry'Amerika ibibazo bafite, ahubwo bakishimira ko babivuga gusa utabafasha amajwi. Gusa ari abemeye kuvuga ari n'ababyanze bahuriza ku iri tegeko ry'ibihano riramutse rihinduwe, yaba abacuruzi cyangwa se na Leta, bose babyungukiramo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Amakuru yacu arabandanya, ubu naho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru ya siporo avugwa mu Rwanda, tumutega amatwi.
Mu mpira w'amaguru mu rwego rw'imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu, ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'u Rwanda Amavubi yatsinzwe na Black Stars ya Ghana igitego kimwe ku busa. Ni mu mukino w'umunsi wa kabiri wabere kuri Stade Amahoro i Remera. Abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Jonathan McStree bagerageje kwihagararaho uko bashoboye. Abakinnyi nka Haruna Niyonzima, Michel Rusheshangoga, Salomon Risarike, Abuba Sibomana na Yannick Mukunzi bagaragaza ko nta gihunga bafite imbere y'abasore babigize umwuga mu ikipe ya Ghana nka Andrea Yudede, umuvandimwe we Jordan Ayu, Mubarak Wakasu, Christian Atsu, Salomon Asante na bagenzi babo. Igice cya mbere cyarangiye nta kipe ishoboye kureba mu izamu. Mu gice cya kabiri amakipe yakomeje gushakisha uko yakwegukana amanota atatu. Ku munota 88 ikipe ya Ghana yabonye igitego cyayo ari nacyo cyonyine rukumbi cyabonetse muri uwo mukino, cyatsinzwe na kabuhariwe Mubarak Wakasu kuri kufuranya yateje ukuguru kw'ibumoso nyuma y'ikosa ryari rimaze gukorerwa rutahizamu Jordan Ayu hafi y'urugo rw'amahina. Umupira warangiye gutyo, ikipe ya Ghana y'umutoza Avram Grant itahana amanota yayo atatu yatumye ihita igira atandatu mu mikino ibiri, ikaba ariyo yoboye itsinda rya munani ririmo nanone amakipe ya Mozambique n'ibirwa bya Maurice. Abakinnyi b'ikipe Amavubi bavuga ko nubwo batsindiwe imuhira ntako batari bagize. Uyu ni Salomon Risarike, myugariro w'ikipe y'igihugu usanzwe akina mu ikipe ya Saint-Étienne yo mu Bubiligi.
Umukino twatangiye neza, ikipe ya Ghana umukino utaratangira, Ghana ni ikipe ikomeye yakinnye ku gikombe cya Afurika gikinnye igikombe cy'isi. Ni ikipe yaje tuyiteguye cyane, twatangiye umukino mbese umutoza yaraduhaye, yaratubwiye ko iminota 15 Ghana iri buze ishaka gutsinda. Twagerageje kwifunga na mita ya mbere wabonye ko nawe ukaziwe n'imwe bateye mu koto, twabigezeho. Mita ya kabiri hafi minota hafi 45 wabo agakosa hariya babona kufura, mire ntabwo yari ihagaze neza, niyo mpamvu bashoboye kudutsinda kiriya gitego, habaye uburangare buto.
Uyu mukinnyi yongeraho ko ntari rarenga ngo birashoboka ko mu mikino isigaye bazabona amanota yo kwerekeza muri Gabon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu.
Urebye barabakinnye turamenyeranye nyina kuvuga ni uburayi nyina na nabandi bakinyi abataka bakomeye urebye na kibazo cyabayeho icyo nabuye uramutoza wacu yagereje gupanga afite systeme nziza yagereje guhuza umukino nabonye ko hari kizere mu mikino iri imbere turacyafite imikino myinshi iri imbere yo kwishura mbona hari kizere gikomeye kuko nabonye ikipe ihagaze neza hari mu bwumvikane nabonye hari kizere ko dushobora no kwikarifa
tujye mu kino cya volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yatangiye nabi amarushanwa nyafurika All Africa Games arimo kubera i Brazzaville muri Congo umukino w'ikubitiro abasore b'umutoza Paul Bitok Ibrahim batsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Algeria amase 3-2 uyu mukino wabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'u Rwanda nyamara niyo yari yatsinze iseti ya mbere Algeria itsinda amase 2 akurikiyeho hanyuma abasore b'amavubi nabo batsinda iseti yabo ya kabiri byabaye ngombwa kwitabaza iseti ya Seoul aho Algeria yatsinze amanota 15-10 y'u Rwanda kugira ngo abasore b'u Rwanda bizere kuzakomeza mu cyiciro gikurikiraho muri iyi mikino barasabwa gukora ibikomeye bagatsinda igihangange Kameruni mu itsinda rigizwe n'amakipe atanu ariyo u Rwanda Algeria Kameruni ibirwa bya Seychelles na Ghana yari Claude Munyandinda i Kigali
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Alphonse turaguha ikaze
urakoze cyane Aloyize incamake y'amakuru yavuzwe ku muri iki gitondo nuko ku munsi wa mbere Amerika yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi President Barack Obama yabuhimbaje amenyesha ko yasinye urwandiko rutegeka abakoresha gutanga karuhuko kajanye no gukikwa n'amagara abakozi 300,000 yongeye ati Amerika iri mu bihugu byifashe neza mu by'ubutunzi ati ariko abakoresha abanyamerika ntibatanga karuhuko kabakitwa n'amagara canka karuhuko k'ubuvyeyi aho karuhuko rero ko kurwara koza gafasha abakozi bakitwa n'amagara canke imiryango yabo kubandanya babaho Iyindi nkuru twabashikirije nuko leta z'umwe za bimika ku munsi wa mbere yasavye leta y'Ubugiriki kwaka urusha iyo leta yayo Burusiya bwo gukoresha ibibuga by'indege zayo ziguruka zigiye muri Siriya amakenga leta z'umwe za Amerika rero ataraba menshi mu gihe hari amaraporo avuga ku Burusiya buriko buragwiza uburyo bwa gisirikare muri Siriya kandi na President Putin wenyine akaba yarabyemereye ko hariyo uburyo bwa gisirikare afashisha Siriya harimwo abamenyereza ubuhinga bwa gisirikare Ku munsi wa mbere igipolisi ca Hongiriya yaciriwe kiragwana n'ingene cotunganya igitigiri c'impunzi zashaka kwinjira ziciye ku mupaka wa Serbia aho rero hari muntu mbere yo guha yuko bafata amakanizo mpunzi imbere yuko zinjira mu gihugu benshi ariko ntibabikunze baca bafati barabaraja i Budapest ku mugwa mukuru wa Autriche n'amaguru mu byo batinya harimo ko ico gihugu ca Hongiriya kiriko kirahindura politike kubijanye n'impunzi aho gitanguye kurobanura abahunze kubera umutekano muke canke abahunze kubera ubukene byotuma mbere impunzi zikwamye zishobora gusubizwa muri Serbia aho zabanje gukoza ikirenge iyindi nkuru twashikize nuko perezida w'Ufaransa François Hollande ku munsi wa mbere yasabye inama yihuza abaperezida b'ibihugu bine François Hollande wenyine Angela Davis w'Ubudage Vladimir Putin w'Uburusiya na Petro Poroshenko wa Ukraine Iyo nama rero yobera ipari mu Faransa imbere yuko inama y'ibihugu bigize isharamwe mpuzamakungu ONU itegekanijwe itariki 15 z'ukwezi kw'icenda itangura. Perezida François Hollande yavuze ko gushika ubu indwi mu ndwi heze amasezerano yasinywe hagati ya Ukraine n'intara ishaka kwiyonkora ko n'intara ishaka kwiyonkora kuri Ukraine iri kuragenda neza yongeye kana amenyesha ko mu gihe amatora yotunganywa neza muri Ukraine yo hava asaba ishiramwe mpuzamakungu zigatezura ibihano yatsahaye Burusiya
cyuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha tuboneye akanda kajyo ko kubashimira kuba mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana amakuru nayo mwashikirijwe na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye tubatumire kandi mu kiganiro muri sanga kiza kuba isaha 10 z'umuhingamo mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 turi no kuri internet. Radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu ndetse turi no kuri Twitter. Nshuti z'Ijwi rya Amerika rero ubu ngubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu muri sanga y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'abasangwa butaka abatwa bo mu Burundi. Ntabwo ari ikibazo turi buje mu mizi yacyo yose kubera ko murabizi abatwa bihora bivugwa ubwabo barabyivugira n'abandi bantu barabibona ko bafite ingorane mu bisata byinshi cyane mu burezi mu bucuruzi mu mibereho yindi isanzwe mu byerekeranye no kugira ubutaka kandi ari abasangwa butaka. Uyu munsi turibanda ku bya politiki mu Burundi. Abasangwa butaka mwebwe uko mubibona mufite uruhe ruhare nyakuri mu bya politiki y'igihugu cyanyu. None se mwebwe abarundi muri rusange mwese mubibona mute? Mubona abarundi bafite uruhare rugaragara muri politiki y'igihugu cyanyu? Yego, birazwi yuko abatwa bafite abahagarariye nko mu nteko nshingamateka y'u Burundi ndetse no mu nteko nshingamateka ya yase uriya muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ariko se birahagije ibyo byose? Rero muri politike gusa nibyo tugiye kurebamo uyu munsi muri iki kiganiro muri sanga. Mwese rero mufite ijambo, ariko umushyitsi mukuru ni Habimana Leonard. Habimana Leonard arongoye Uniproba, ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzabatwa ryo mu Burundi. Arongoye ni president representant legal. Turi kumwe rero uyu munsi niwe turi buganire ku buryo burambuye. Leonard, we uraho neza? Urakomeye?
Amahoro Thomas.
Yego, turaho natwe. Aho ngaho wanyuse mumeze mute?
Ego, twebwe turaho, turakomeye, turi Bujumbura, tubona gushika muri kano kanya ibintu bimeze neza.
Turabashimiye cyane rero ko mugiye kuduha uyu mwanya ungana n'isaha yose kugira ngo turebere hamwe n'abandi banyagihugu bari buhamagare uburyo ikibazo cya politiki n'abasangwa butaka abatwa mufite cyangwa se uruhare mufite ibibazo mufite muri politiki. Mu magambo make ya rero, nk'ubu ngubu uvuze nko mu minota 2 tuvuge uko abatwa muhagaze muri politiki, wabitubwira mu yahe magambo?
Jewe ingene nobivuga, novuga ko muri politiki abatwa ari abantu bagiye barakumigwa gushika none munsi. Twovuga ko muri politiki barakumiriwe kandi tuzi ko igihugu cy'u Burundi kigikorera cyane kubijanye n'amoko. Turazi ko no mwibwirizwa shingiro ariho abahutu, abatutsi n'abatwa, no mu nzego zose iyo bari ko barazishinga barisunga ibyo bintu bijanye n'amoko. Ariko rero tukabona yuko abatwa batabashiramwo umengo ubumwe bw'abarundi nkuko twamata bivuga, umengo bugizwe n'abahutu n'abatutsi bonyene, abatwa ukamengo ntibarimwo muri icyo kibazo.
Nyamara itegeko nshinga mu ngingo y'129 nkuko mubivuze ibanza ivuga ngo guverinoma ngo ifunguriwe amoko yose y'abarundi. Ariko nyine nkuko mubivuze ngo byibura 60% by'abaministri n'abungirije abaministri bagomba kuba abahutu, na noneho abatarenze 40%, abageze kuri 40% b'abaministri n'ababungirije vice ministre bakaba batutsi. Hanyuma bakavuga ko mo n'abategarugori bagomba kugiramo 30%. Ariko mwebwe ntabwo mugaragara, kandi itegeko nshinga rivuga yuko mufunguriwe namwe kujya muri guverinoma nko muri guverinoma hari umuntu mufitemo
novuga nti kuva intwaro ya cyami ihavuye hakaza intwaro za guverinoma ubwo nta mutwa yigeze aja muri guverinoma none munsi rero muri guverinoma y'ubu guverinoma nshasha iheruka gushingwa na nyine cyubahiro Petero Nkurunziza abatwa ntibarimwo kandi haguma havugwa yuko iyo guverinoma yoba ari iy'ubumwe kandi nabo nyene baravyivuge yuko iyo guverinoma baheruka gushinga ari iy'ubumwe ariko tukabona yuko ari abahutu n'abatutsi gusa mu bisanzwe mu by'ukuri si iy'ubumwe kubera ko n'abatwa basanzwe batarimwo.
Ntigombye mu ijambo rero reka duhe ijambo abanyagihugu kuri telefone dufite Laurenti reka nawe tumwumve. Laurenti we urahura komeye?
Ndakomeye mwiriwe.
Mwiriwe neza. Nuko nawe wakwivuga neza naho uri hanyuma ugaterera?
Ko nitwa Ndwayorora.
Yego.
Nkaba ndi mu gihugu cya Kenya.
Ariko uri umurundi?
Ndi umurundi.
Warahunze se?
Narahunze.
Terera rero reka twe kujya muri ibyo bibazo by'ubuhunzi hanyuma twivugire kuri iki kibazo cy'abasangwa butaka muri politiki mu Burundi.
Nkajya mvuge ku kibazo cyo mu Burundi ku benegihugu baho. Birababaje kubona politiki cyangwa umunye politiki ahanze politiki yiwe mu banyagihugu ariko igihe umunyene gihugu aje kibijambo agatarigira none se iyo politiki izokinwa ryari izokinwa gute kandi abanyagihugu bose bangaye bariko banyukwako acya kabiri abatwa na bene butaka mu bandi dufise ubwoko mu gihugu kandi utegeza kubahirizwa ibyiriza sinyo zari abivugako ni byari umutwa ko tuvuga ngo muri primi demokrasi ni byari abatwataza ababonisi nabo bakajya muri politiki bakaronka ibibanza byayo bakwiye bakareka kuba ababonisi mbega niyo bagira 60% by'abahutu 40% by'abatutsi abatwataza bazaba ababonisi mbega kubera icyo bashya muri bonisi niba baheriberite ni muri demokrasi koko nimba bayita demokrasi ama nabo nyine bagirente bareke gukumirwa.
Niko se Nduwayo iyo uvuga bonusi wasobanura mu kirundi ugiranije icyo bivuga neza kugira ngo abatwumva bose basobanukirwe?
Nashatse kuvuga na imihinyongera.
Yego.
Bababwongegweko.
Kandi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi no mu nteko ishinga amategeko ya yase barimo none se ubwo n'inyongera ntabwo babarwa?
Oya ku isanzwe igihugu hizitwagwa n'ishinga ya yase itwagwa guhera hasi. Ntabwo tumwe abashinga amateka kandi hakina abatabaha hari ngo nuko babongiweko. Nayo yase bazimaze igihe gito bibashyire organisation bapanga umugambi bakurikije demokarasi nk'uko ivugwa ko ariyo demokarasi hama umwenegihugu wese ashyikize ikibazo yisanzuye ntahirize ikibazo cyiwe hanyuma bajye muri leta sero n'ubungane.
Nduwayo urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Pacel uraho urakomeye?
Ndivyura.
Ye ni amahoro. Nawe wakwivuga naho uri hanyuma ugaterera kuri iki kibazo cya politiki n'abasangwa butakwa mu Burundi?
Ego ndi gitega bwa mbere mbanze kuramutsa umutumire
Habimana Leonard niko yitwa.
Ego nkabashimira kandi kuba mwatumiwe kubera nawe iryo shyirahamwe ryawe n'iryo novuga mu mashyirahamwe y'abasangwa butaka risa n'iri fisi jonza rininya. Icya mbere nacyo numva no tangura kuvuga ubwa mbere ni icyumviro.
Yego.
Ndashima ukuntu abasangwa butaka ubu mu bisanzwe ubuzima bwabo bumeze kuko kera bari babayeho cyane nabi gusumba ariko ubu baravuye muri twa tuzu tumwe twari dusakaje ibyatsi ubu leta yarabubakiye amazu meza naho ntuvuga ngo ni meza cyane ariko rero cyenja kuri ubwo rwande rwa politike nkuko yabivuze biraboneka yuko hakiriho agahaze mugabo ari ako gahaze ndakabashyira ko nabonyene.
Yego.
Birambabaza cyane rwose uravye kuva mu matora ya mbere
yo mu mwaka wa kangahe?
Oya nkaya y'ubu no ku mukuru w'umutumba ukabura n'umusangwa butaka n'umwe yitoza
kandi mu mitumba bahatuye
hozi jinana hamwe numvise wabamusizemo ariko numvuca usanga umenga nabo nyine barikumiye iyo wikumira ubundi nawe nta wundi aza kuguha uburenganzira bwawe wenyine utabanje kubugwanira. urumva yo nico gituma nashaka kumusaba ngo yonge bongere baze barahimiriza kugira ngo nabo bagire iryo shaka ryo guharanira ibiki bya politiki nuko iyo wabafashije cyane igihugu cyisha abahutu cyisha abatutsi gusa ariko nabatwa nabo niki wabo ariko urabona none nako abahutu n'abatutsi bo bamwe ariko bararondera nyene batwara bakaja kurondera amajwi hijya ni ariko ugasanga nta musangwa butaka n'umwe arimo umva birababaje cyane hanyuma ikindi nacyo yoshyira hamwe iniproba mu minsi yahera by'ukuri sindakubesha ryari ishyirahamwe ryiza cyane rikora ibintu byinshi vrema abantu bose bakavuga ati nukuri abatwa cyangwa basangwa butaka biragaragara yuko bagiye kwisununura batera imbere nk'abandi ariko rero ibyo byamaze igihe gito ubiyoshyira hamwe gihe ntacyo nkibona ninagwa mu mumbarize ni biki byabaye habuze iki abantu bahari twaruko tubazo mfise rero mumbarize muzamukoze
ye pacero urakoze kandi yakumvaga Habimana Leonard rero arongoye uniproba ishyira hamwe mpuza batwa mu Burundi icyo kibazo mwacyumvise ngaho rero nimusubize Pacel
ego murakoze cyane kandi ndashimiye na Pacel ko yashoboye nawe nyene kuba turi kumwe muri kino kiganiro ariko rero icyo twashaka kumubwira nuko mu byukuri nuko wewe yo batabikurikiraniye hafi ariko twebwe tubikurikiranira hafi turazi yuko abatwa nabo nyene bafise ishaka rya politiki ariko icyo tubona nk'intambamye nuko amategeko y'u Burundi asanzwe yubakiye ku bwoko dusanga akumira abatwa bigatuma nabo nyene baca bacika inkokora zo kubandanya bagira politike nk'uko byategerezwa akarorero nomuha nuko abatwa haba mu migambwe barimwo baragiye baragize kampanye mu migambwe itandukanye hariho mbere nabo bari bashizwe ku ntonde z'abashinga amateka mu migambwe urumva yuko ibyo byose ni intambwe biragaragara yuko nabo batwa bari bafise ishaka ry'uko bokurikirana ibya politiki hanyuma yavuze no mu kumitumba ati by'ukuri nta batwa bitoje kumitumba naho nyene twovuga yuko ntiyaronse akaryo ko kubikurikiranira hafi kuko twebwe turazi yuko hari abatwa bitoje ku mitumba kiretse gusa ko naho bitoje batashikirwa ngo baronke ikibanza cya mbere cyangwa icya kabiri ariko hariho uburorero usanga tuzi aho usanga abatwa bararonse ikibanza cya gatatu cya kane ndibuka ikibanza cya kane ikibanza cya gatanu kubandanya uduga ariko ikibanza cya kabiri cyangwa cya mbere mu kumitumba ntibashikiriwe rero ni naho tukiraba akagihaze ni intango iryo shaka mu kwerekana iryo shaka ariko turazi ko nko mu mwaka uheze hariho abashikiriwe kumitumba bararongora imitumba kandi turabazi turazi nko mu ntara ya Mwaro muri komine ya Rusaka twari dufiseho umutwa yararongoye umutumba kandi urumva ko yararongoye abahutu abatutsi n'abatwa nukuvuga rero ishaka turarifise ahubwo gusa nuko yo batabikurikiranira hafi by'ukuri ngo amenye ibiriko biraba kuri tere
niko se Leonard nk'ubwo ko muvuga yuko mufite iryo shyaka ryo kujya namwe mu gupiganwa mu guhangana mu bya politiki ubu ngubu uko muhagaze muri izo nzego z'imitumba murumva mubyishimiye
twebwe gushika ubu aho amatora hereye ku mitumba ntiturashobora kwegeranya ibiharuro ngo tubone by'ukuri abatwa kumbure hari n'igihe wasanga hari n'abashikire bakaba ba mbere ariko inkuru zimaze kunshikira ni uko atamutwa yabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri ikibanza bafise aho ngeza uno munsi bahera ku kibanza cya kane muri iyo mitumba
radio yego komeza
ikindi twovuga yuko mu bisanzwe ibibanza ofisi usanga tutabyishimira by'ukuri kuko hari nk'igihe usanga harimo utuntu twinshi nk'ubu iyo bariko baritoza haraho wasanga hari abifise akagira icakoze ariko abo batwa wasanga kenshi bataronse amikoro kugira ngo nabo banezereze abazobatora ariko abandi wasanga baronse nyene babanezereza ugacho sanga rero baronse nibyo bibanza bya mbere cyangwa ibya kabiri nuko no kwishura ico kibazo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira muri iki kiganiro muri sanga ku ruhare rw'abasangwa butaka no kuvuga abatwa mu Burundi mu rwego rwa politiki. Kuri telefone dufite na Vincent. Vincent urahura komeye?
Mahoro cyane.
Ye na mahoro rwose. Nawe wavuga huri nuburiwe neza hanyuma ugaterera?
Oh, cyende mu gisagara cha Bujumbura.
Yego.
Tunashaka guterera. Ndaboneka neza ko bashangwa butaka. Hari ikintu coba cariyunguye mu myaka 10 iheze.
Mu bya politiki?
Oya. Ko kugereranyije kuraba nk'ahantu bahora baba canke uko bameze ko ari nk'ikintu babariyunguye ko nk'umwaka uvuge nk'umwana ubu aragerageza guhonera mu ishuri kwiga naho atari bose mugabo biraboneka ko n'imvura iragwa ntikwire hose cyo gituma rero isaba leta nyine n'inzego zibijejwe ko bobafasha kubandanya batera imbere kandi ikindi nyine n'amashyirahamwe yabuze nayo akagerageza kubafasha kugira ngo nabo biteze imbere bagaragare nk'abandi bajye mu mashyirahamwe bagaragare nyine habaye nk'umunsi mukuru nabo nyine bagerageze kugaragara bahaye mikoro nabo bavuga ijambo nyine bavati
niko se Vincent mu rwego rwa politike rwo ubona abasangwa butaka bahagaze gute?
Ntacyo navuga muri politiki kuko jesi nkurikirana politiki cyane 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 ku bintu bijyanye no kwiteza imbere.
Nuko urakoze cyane.
Ndakoze namwe kandi rero turabashimira cyane ko mugerageza kuduha ijambo nk'uwo mwakavuga muze muradutumira n'abandi bantu nyine mu mpande zitandukanye.
Turabashimiye rwose namwe mwese uko mungana mutubwire ayo magambo aratunezeza. Ngaho rero urakoze cyane. Niko se Habima urwego uyu muhungu Vincent avuze ku kibazo cy'imyigire muri politike birazwi ntabwo wayigeramo utiga bihagije abatwa ubu ngubu bariga bihagije.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe mu minsi yahera cyahora ari urwitwazo aho ababene wacu abahutu n'abatutsi bavuga bati nta mutwa twoshinga ibi na biriya ati kuko bisaba amashuri. Ati abatwa rero nta mashuri bafise. Ivyo rero byari bya kera muri no minsi turabona abatwa turabafise kandi bize mbere ibintu bitandukanye uri abize indimi uri abize amategeko urabize za ekonomi abo bose turabafise. Ivyahora rero ari urwitwazo nibize biguma ari urwitwazo ngo abatwa ngo ntiboronka bo bahashira kubera batize. Ubu rero abatwa barize bariho bashobora gukora iyindi mirimo nk'abahutu n'abatutsi. Reka ikindi twovuga nk'akarorero nk'ejo bundi aho baheruka gushinga guverinema barashizemwo tugerageje kubibutsa na guverinema igizwe n'abantu abaminisitiri 20 muri abo harimwo abahutu 12 n'abatutsi 8 bagaca bavuga bati muri abo harimwo mbere n'abadafise aho begamiye nko mu bya politike dufate bati nk'umushikiranganji ajejwe ibibazo bya gisirikare eka n'abandi bashika batatu. Ibyo rero ni ibintu byatuma ko tufise akayira twocamwo kugira ngo abatwa nabo nyene bashobore kuja muri izo nzego. Nkaje bavuga ngo n'imiburiburi 60% b'abahutu cyane ngo n'imiburiburi 40% b'abatutsi hanyuma ngo n'imiburiburi 30% b'abakenyezi. Iyo barenze bavuga rero bati n'imiburiburi ntacyo buza ko bashiramwo n'abatwa ni ukuvuga yuko hariho inzira bocamwo uretse ko baca bitwaza ngo amategeko ngo ibwirizwa shingiro ntibyemera mugabo twovuga yuko hajya abavuga ngo ibwirizwa shingiro ntibyemera nuko kuba ari kwikunda kuba ari kwagukumira abatwa kugira ngo ntibababone muri wa mugu wabo babashikira nganji bagaca batangura kuvuga ngo byaba biciye kubiri ngo nibwirizwa shingiro tukavuga tuti namba na gatoya no kwikunda kw'abahutu n'abatutsi ahandi ho amategeko ntabuza ko abatwa boja muri guverinema hanyuma ikindi baraheruka gushinga nako gushiraho abaguverinema no kuvuga abayobozi b'intara baravuga neza no resire blanc bati ni bangana bose hamwe 18 muri abo bakavuga neza bati abahutu ni 14 n'abatutsi 4 tukibaza tuti none abatwa sabarundi muri iyo politike yabo y'abahutu n'abatutsi tuvuge yabo kubera badukumira kubera iki batovuga bati abatwa nabo barakeneye kuja muri ibyo bibanza bakumva yuko iyo bari ko baravuga abahutu n'abatutsi bagace bumva yuko ubwo nyene n'abatwa bateza kuja muri izo nzego hanyuma
yego
muri iyo politike nyene hariho aba ambassadeurs iyo bari ko barashiraho aba ambassadeurs abaserukira igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu naho nyene iyo biciye mu nama nshinga nkenguzamateka baraza kandi mu kuba presenta mu kuberekana bavuga bati naka n'umuhutu naka n'umututsi no kuvuga yuko nticari ikibazo uretse yuko abatwa aribo bonyene bagikumigwa ariko bikagirwa n'abantu twovuga ko batatezwa kubigira kuko barenze bavuga bati byugururiwe amoko yose ari amoko yose rero umve yuko mwemoko dufise n'abatwa barimo hariho n'ibindi bibanza
reka tuze kubigarukaho muri ibyo bibanza tubanze tuvuge nk'ibirebana na guverinoma nk'uko mwarimu bikomojeho nyine ko akarongo ka mbere kavuga ko guverinoma ifunguriwe amoko yose y'abarundi kandi umukuru w'igihugu yavuze ko iyi ngingo igomba ashaka kwizahinduka mwebwe mwabigiramo uruhare kugira ngo ihinduke mu buryo noneho namwe mubona umwanya wo kujya muri guverinoma mu nama y'abashikiranganje
twebwe uruhara twagira twasaba yuko ahanini iyo bariko baratuma ko amanama araba ibintu nk'ibyo arabihindagurika ry'amategeko ko batoza barashira inyuma abatwa twofata nk'akarorero mu manegosiasiyo aba ariko araba mu biganiro biba biriko biraba hagati y'abarundi bakumva yuko abatwa nabo bategerezwa kujamo kugira ngo ntihagire icyo bapfundize ku ngingo yica nk'iriya nabo babe bivugiye bavuge bati iki turabona ko cyorohereza abahutu gikoroheza abatutsi mugabo abatwa nta kiborohereza kirimwo twofatira ngaho cyane cyane kuri ayo mategeko iyo ariko arahinduka bakumva yuko bateza gushiramwo abatwa kugira ngo nabo bashikirize ibyiyumviro byabo rero kenshi ko tumaze kubibona nuko iyo bariko baratumira usanga abatwa umengo ntibababona no banka karorero ubuheruka byari ko bibera kujumbura twebwe twagize tuti ntidushobora kumva ibiganiro biriko bibera ibujumbura ntibadutumiye hanyuma natwe ngo tugume tureza amaboko twarashitsaho ibiganiro biriko birabera kandi turasaba yuko bodushiramwo cyo gihe baratwumvirije hanyuma baraheza baraduha icicaro turicara ariko igitangaje nuko twagiye nk'abavumbyi naho bavuye bakadushiramwo ntiturabavumbyi mu gihugu cacu turabarundi nk'abandi ico kimwe n'abahutu n'abatutsi ntiturabavumbyi rero muri iki gihugu c'u Burundi bumve yuko twese tugifise ko uruhara
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na Habimana Leonard arongoye Uniproba ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi turi kumwe ariko n'abanyagihugu batandukanye ku bibazo bya politiki n'abasangwa butaka uruhare babifitemo mu gihugu cyabo mu Burundi. Kuri telefone dufite Gabriel. Gabriel, uraho neza?
Turaho. Mwiriwe.
Mwiriwe neza, urakomeye?
Turashima.
Wowe uri hehe?
Mbone Gabriel banda witone ndi Bujumbura ndumunyamanga mukuru nka bantu muvugize umugambwe w'ugwaruka APDR urunanirwa amahoro no gusubiza hamwe.
None icyo kibazo cy'abatwa no muri politiki wakivuga he iki wowe?
Ubwa mbere nk'umugambwe ya APDR turashima cyane. Turabye bibanza abatwa bafise. Turabye na porcentage bafise mu gihugu tukaraba n'ibibanza bafisemo n'amashinga mateka mu nama nkengu z'amateka n'ukuri ni intambwe idasanzwe kandi tugashima ko intwaro ihari ubu yafashije ko abatwa batera imbere baronka amazu bariga baratera imbere mu bumenyi ni ikintu kidasanzwe cyane kandi mwibuke nuko iyo ibwirwa shingiro iyo rihinduka cyagiye mu 2013 mu kwa 12 bari babemeye ko baca bahantu umushikiranganje umva ko byari ibintu bikomeye gose hamara twese tugavuga duti nk'abanyepolitiki n'ukuri abacwa bashimirwe bafite bafite abashinga amateka batatu bafite abakenguza amateka batatu kandi ubwizura ibyo bintu bakabahereza batagiye mu higano ni ikintu kidasanzwe cyane hamare nyinera nubahereza nukuri ko bariko barinda bagashika kure kandi kwa tubona ko ariko arangiza amakaminuza nibareba aze bakurikirana amatangazo hari ubuzi basaba ubuzi nk'abandi hama baje mu migambwe kugira ngo mu migambwe bagire gute babone kuronkira ibibanza kuko byose bica mu migambwe nta mugambwe wabatwubaho ni umugambwe w'abarundi bose hama n'abakabona kujya ku ntonde baciye muki baciye mu migambwe hamwe mwene data bwenze yari kiravuga ngo mu nama ziheruka niba batumiye ntibashobora gutumira nk'abatwa botumira nk'amashirahamwe bagatumira nk'imigambwe kuko hagiye haba imigambwe y'ubwoko haka imigambwe y'abahutu imigambwe y'abatutsi imigambwe y'abatwa ibyo bintu mu Burundi wasanga dusubiye mu kandi kaga kadasanzwe yewe mbona rero kuno muhanda urako by'ukuri ko bamaze kubwira amashirahamwe y'abatwa nibagende bigisha abatwa baje mu mugambwe nka APDR bagire umugambwe tubakorereho se tubashyire ku ntonde kugira ngo baronke ibyo babiri yakuya gusumba ko baze barasaba ngo abatwa babahereze kandi ko by'ukuri mu migambwe tutobibagira
niko se Gabriel we Gabriel hari utuntu tubiri hari utuntu tubiri uvuze nifuza ko wasobanuraho kurushaho nako ni dutatu aka mbere wavuze yuko ngo bari babemereye ko bazagira umushikiranganje ubu ntawe bafite icyo uraza kukivuga mu migambwe mu migambwe barimo ariko ntabwo babashyira imbere icya gatatu uti ntabwo babahereza nyamara itegeko nshinga rikavuga tuvuge ngo abategarugori ni ukuvuga abakenyezi bo babahereza kuki zo abatwa batabahereza vuga kuri utwo tuntu dutatu
murakoze cyane bwa mbere ibyo shingiro byari guhinduka mu kwa 12 ko mu 2013 hari ingingo yuko abatwa baronka umushikiranganje
ariko iryo ni ryahindutse ntaririho
ntabwo ryabaye rigihinduka urumva ko cyahindutse ntakundi n'ibihangano hama icya kabiri avuze ngo n'abagore bo barabahereza mugabo abatwa ntabwo berekana ibyo ari byo ngende baza kuba barimo n'amashinga amateka kubera hari ikintu cyanditswe kuko nicyo cyatumye kandi umenye ko abagore babakura mu migambwe baba bagiyemo bakavuga bati mu migambwe batange ibice 30% mugabo abatwa bo bakura amashyirahamwe y'iwabo ni ukuvuga ngo ntibaba baragiye no kunigana ku rubuga iyo ni intambwe idasanzwe baba bagize gute baronse nicyo gituma rero by'ukuri abatwa bamaze gutera imbere hama kandi nkabanda nenda bankura ajya n'ukuri baze mu migambwe tubashyire ku ntore twababonye kuko batwa ntibaboneka bagaca bashaka ngo abatwa mugabo babahimirize baze mu migambwe ya APDR irahari twarabona urete babura baze twafatanyije n'umugambwe y'iprona amatora nta batwa bari barimo ariko baze ubu mu 2020 baze barimo
mwebwe muri APDR nta mutwe mufitemo
twebwe tubafite ahantu ingozi honyine hamwe ni Bukinanyana kandi Bukinanyana aho tubafise twarabahimirije bajye kuyitoza nagira mbeje ndakivugiraho hariho umutwa umwe yatowe kuba kurongora umutumba ni mu ntara ya Cibitoke ahantu bita Indora hari umutumba umwe watowe kumutwa n'ubu niwe chef de colline niwe warongoye umutumba
aturuka mu ishyaka ryanyu
mbo kubera kuyitoza bitasaba imigambwe twe twarabahimirije ati mugende mwitoze kwatwe kiwanyu mugende mwitoze bayagiye arirukanga aritoza yarabaye umukuru w'umutumba mu ntara ya Cibitoke ahantu Indora hari umutwa arongoye umutumba magane ya APDR yagizemo ingufu ati ni ukuri ni mwiyamamaze ko bidasaba imigambwe mugire gute murari ko mushikirwa kandi yarashikiriye
Gabriel wo mu mugambwe wa APDR ndabashimiye cyane
namwe turabashimiye cyane kandi tugashimiye ni Radio Voix d'Amérique kuyijambe kumuhereza Abarundi kuko tuba dufite ikibazo cy'amaradiyo
abantu kuri baragererwa cyane kumbirira dayi wanyu gose.
Murakarama rwose. Tudakomeje rero kwibanda mu magambo Habimana nanje, reka duhe n'ijambo nanone abandi bagitegereje ku mirongo ya telefone, noneho Habimana aze kubifatira hamwe abivugeho. Neftari ngaho terera.
Jesu nashakera. Nisho no hanuru ya suruki ya watu. Yogerageza agahimiriza leta igakore akabira abanyagihugu bose idakuye ati ubwo kwaserukiye cyangwa uko ariko bwo twita uko turi mu bwoko buserukiwe tubara yuko mwanga tuserukiye bidakuye kwe.
Ye urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika dufite kandi kuri telefone Placide. Placide uraho neza?
Ndaho ndakomeye ndamuraho.
Ye wowe uri hehe?
Je ndi Montreal muri Canada.
Uri umutwa?
Ndi Montreal muri Canada, oya sindo mutwa.
Uri Burundi?
Ndo Burundi.
Terera noneho ku kibazo cy'abatwa muri